Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Ndabahaye mwiriwe mwese kaze mu makuru ya radio Inzamba gateka kawe kwa 16 rusama umwaka wa 2022 agizwe n'izingingo ingwara ya suna n'indi taramenyekana irabangamiye inka mu bice bimwe bimwe by'intara ya Kayanza ivyo bikaba byatumye buramatari w'iyo ntara abuza gusubira kudandaza inka n'inyama zazo. Abantu babiri batowe bapfuye mu bice bitandukanye mu gisagara cha Bujumbura hari mu gatondo ko kuri wa mbere naho bamenyekanye na uzi cyabishe. Nagashavu ku banyeshure wo mu wa gatatu mu ishure kaminuza nderabigisha NS ntibashima uburyo ikibazo cy'amezi 9 bamaze bataronka imfashanyo kiriko kiratorerwa inyishu.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Haya makuru tuyahere kubijanye n'ubukozi ibwikibi biziga bibiri by'abantu b'abagabo byatowe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura. Ikiziga kimwe cyatowe muri zone ya Kinama, ikindi muri zone ya Ngagara. Icyashikiye abo bagabo babiri nticamenyekanye ido nido na Jean-Marie Ndabashinze.
Huko abanyagihugu bo muri zone Kinama komine Ntahangwa mu gisagara cha Bujumbura babishikiriza icyo kiziga cy'umugabo catowe mu muserege w'amazi ugabura quartier ya Bururi na quartier ya Bubanza hafi ishengero rya Pentecote. Uwo mugabo yamenyekanye akabazwi ku izina rya Fabien yo kubwayo yava muri komine Rugazi mu ntara ya Bubanza. N'abajejwe intwaro bavuga ko urwo rupfu rw'uwo mugabo rwoba rwaturutse ku kaboregwe. Abanyagihugu bo bavuga ko uwo mugabo yoba yaranizwe n'abasuma bashaka kumwiba utwo yari afise. Abanyagihugu basaba amatohoza kugira hamenyekane abakoze ubwo bwicanyi narijya uyo mugabo atana kimwe bamusanganye. Abajejwe intwaro bamenyesha ko amatohoza yatangujwe kugira haboneke ukuri kuri urwo rupfu. Ikindi kiziga catoye ku ishuri ryisumbuye rya Ngagara muri quartier y'Indwi ni muri komine Ntahangwa nyene. Icyo kiziga nacyo nyene cyari cy'umugabo azwi ku izina rya Dieudonné Gutabara akabava mu ntara ya Murambi. Huko abari ngaho babitumenyesheje icyo kiziga cyari gifise pansuma ku mutwe ikerekana ko ari umuntu yakomerekejwe mbere aranavugwa imbere yo gupfa. Abajejwe intwaro muri zone ya Ngagara bavuga ko Dieudonné yoba yaratorotse ibitaro aho yariko aravurirwa inyuma y'isanganya yagize agonzwe n'umuduga. Uko gutoroka ngo byoba byavuye kubura amahera yo kuriha kwa muganga nk'uko byemezwa n'abajejwe intwaro ngaho muri zone ya Ngagara. Abanyagihugu bobo bavuga ko izo siguro z'abatware zidafashe kuko badatahura ingene umuntu atoroka ibitaro agatogwa ikiziga ku kibuga cy'ishure muri zone adasanzwe abamwo. Bibaza ko yoba yiciwe ahandi abamwishe baca baza kumuta aho ikiziga ciwe catowe bagasaba amatohoza y'ukuri kugira ngo hamenyekane ibyashikiye uyo muntu.
Mu bijanye na politika majambo aherutse gushikirizwa n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ahamagarira imigwi igwana gutahuka mu Burundi kugira habe ibiganiro ngo nibihendwe abana. Bivugwa na Alexis Nduhijarongo y'umugambwe MSD. Ni mu itangazo ryasohowe kuri uyu wa mbere n'uwo mugambwe kubwiwe ngo ayo n'amayeri leta y'u Burundi ikoresha mu guhenda amakungu kugira basubire kubaha imfashanyo. Alexis Nduhija saba nyabuna ibihugu byahora bifasha u Burundi kwiweza neza ibiriko biraba mu Burundi. Kurikira Alexis Nduhija rongo y'umugambwe MSD.
Ku bwacu muri MSD tubona yuko rya jambo rya Evariste Ndayishimiye ryo gutuma ko abagwanyi botaha ko bashobora kugiranira ibiganiro tubibaza ko ari uruyeri n'ivyo uruyeri n'ugwenge vy'abasende defte de tumenyereye. Nta Evariste Ndayishimiye ashaka kugiranira ibiganiro n'irya migwi yatoye inzira yo gufata ibigwanisho. Evariste Ndayishimiye ashaka gusa kugira ibintu byo guhenda ni nk'uruhendo agerageza guhenda ishyirahamwe ry'umwe bwa Buraya bazugira nila inama kuri tariki 19 z'uku kwezi ni mu minsi ibiri iri imbere kugira ngo agerageze kubahenda ko hari ibyo ariko arakora cyangwa hari ibyo ashaka gukora kandi atana kimwe ashaka gusa gufata amafaranga yabo hanyuma ibindi bikabandanya uko bimeze. Akamu tuvuga na akamu tugoteye amakungu kugira ngo nkuko mubivuga kugira ngo barabe neza ibiko biraba mu Burundi barabe neza yuko Ndayishimiye atari kwa rababesha aravuga menshi gose naye adakenewe mugabo ibikenewe gukogwa nta na kimwe akora. Turasaba amakungu ko yobwiriza Ndayishimiye na leta yiwe yuko boshira mu ngiro ibisabwa n'amasezerano ya Arusha kuvuga imigambo igakora ukuri kwamye abinyamakuru byigenga bigakora ukuri kwamye hanyuma tukicara tukagiranira ibiganiro by'ingenzi n'amatora azugenda taramatora ajya biba amatora yuzuye mu gikeni. Ikibazo gihambaye mu Burundi n'ikibazo cya politiki n'ikibazo cy'amatora n'ikibazo cyo guhereza uburenganzira abarundi bobo nyine ubwabo bakitorera abatwara akaba aribo babitoreye amajwi y'abagarugu ataraje amajwi Ndayishimiye biharurira mu mashini
yari Alexis Nduhija Rongo uyu mugambwe MSD mukanya amakuru arabandanya.
Inzamba
kuva kuri wa mbere amasoko y'inka yose yo mu ntara ya Kayanza yugawe kandi no kuzibaga birabujijwe ivyo bikaba biri mu rwandiko Remici Shahayo uramatari w'intara ya Kayanza yandikiye kuri wa mbere wa mustaneri bose barongo ya makomine agize yo ntara izo ngingo zikaba zafashwe kugira indwara ya suna imaze kwibonekeza ku mitumba imwe co kimwe n'iyindi indwara itaramenyekana yatanguye gufata inka ntizibandanye zikwirakwira muri yo ntara. Ni nkuru ya Josephine Johnson Nkunzimana.
Muri ugo rwandiko warongoye intara yandikiye ba mustaneri bose amenyesha ko haciye iminsi ine hari nk'umunani zerekanye ibimenyetso by'indwara ya suna ku misozi itanu yo mu makomine Kayanza Gahombo na Butaganzwa n'izindi nka zibiri zafashwe n'indwara itaramenyekana. Inka ifashwe n'iyo ndwara iva mu nama mazuru igahema nabi igacika intege amaganga agatukura kandi ikagira ubushuhe bugera ku bipimo 41. Muri kino gihe abahinga mu by'amagara y'ibikoko bariko bagira n'ubushakashatsi bw'iyo ndwara kugira imenyekane hanyuma itorerwe umuti kubera ko iyo ndwara yandukira buramatari w'intara ya Kayanza rero akamenyesha ko ari mu ntumbero yo guhagarika ikwiragira ryayo muri iyo ntara narijya ari indwara yica. Agahamagarira aborozi b'inka kwitura abaganga b'ibitungwa mu gihe cyose hagize inka yabo yerekana ibimenyetso by'izo ndwara mukamenya ko iyo ndwara yatanguye kwibonekeza mu ntara ya Kirundo na Ngozi mu kwezi kwa kane guheze aho gushika itariki 5 z'ukwezi kwa gatanu mu ntara ya Ngozi honyene hari hamaze gupfa inka 37.
Ubijanye n'indero naho abanyeshure bo mu myaka ya gatatu muri kaminuza nderabigisha NS bamaze amezi 9 bataroswa amafaranga y'ingurane bita pre-bourse bavuga ko aho guhabwa iyo ngurane ahubwo bahabwa ingurane y'igihe gito bo babona ko ari découvert kuko ishyirahamwe miteke barongeramwo iyo ngurane irica ibunguka ko umwumwe ibice 4% basaba umushikiranganje arabinyigisho za kaminuza kubatunganiriza. Niho twateguriwe na Vanessa Muhiteka.
Abanyeshuri ba kaminuza nderabigisha Inese wo mwaka wa nyuma wa bakaloriya bavuga ko kuva umwaka w'ishuri utangura haraheza amezi 9 batarigira baronswa ingurane bahabwa na leta bita pre-bourse batangazwa n'ingini aho guhabwa ako gafashanyo ishyirahamwe ryo kudiganya no kuguranana biteke ribaha ingurane by'ishuri n'inyungu y'ibice 4%.
Kuva umwaka w'ishuri utanguye abanyeshuri bo mu myaka ya gatatu ntitwigira turonswa pre-bourse kiretse ikintu bise
abo banyeshuri basaba umushikiranganje ajejwe inyigisho za kaminuza kufasha kugira ngo baronswe amafaranga abafasha kwikenura mu gihe baba bari ku ishuri.
Ubu naho rero jawa ya kakawe ya wahingu waga wakanya mariste ngo kimiwita sukuveri nye nashita di kuveri sa sukuveri wadu hatemo kwa ni waste ni nyungu wago yungu mjana yungu wili tuzanga wali kwa waguha yungu mbijana na wita andatu mbacha habako chingavini tuudze viko miyati ahale ero tuwasawa aoshe wewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewew bavuze yuko zatanga tegeguruse umezi abiri ariko tugeze umezi cyenda.
Bavuga ko abanyeshuri bo mu myaka ya mbere bamaze kuronswa amezi atandatu, abo mu mwaka wa kabiri bamaze kuronka amezi abiri. Radi Inzamba katika kaho ntitwashoboye kuronka kuri telefone umuyobozi ajejwe inyigisho muri kaminuza nderabigisha Ines hamwe n'uburongoye ishyirahamwe Imitec ngo batange umuco kuri ayo mafaranga atangwa nka découvert.
Mu ntara ya Makamba naho imyidogo ni myinshi ku banyeshuri biga mu gisata cy'imyuga yo muri iyo ntara hamwe n'abayobozi babo. Bavuga ko iyo hageze ko baje kwimenyereza basabwa amafaranga. Bemeza ko bikorwa n'abarongoye ibisata bitandukanye haba muri leta cyangwa abigenga kugira baronswe aho bimenyereza. Abavyeyi bo muri iyo ntara basaba ubushikiranganji bw'indero gutorera umuti urama ico kibazo. Idonido na George Nimenya.
Bamwe barongoye amashure yigisha ivy'imyuga, abanyeshure baheza bene ayo mashure mbere n'abavyeyi baragiriza ibisata vyaba ivya leta canke ivy'abigenga gusaba amafaranga imbere yo gutanga ibibanza vyo kwimenyereza ku banyeshure bahejeje kwiga ivyo bisata vy'imyuga. Aho ngo hakaba hasabwa amafaranga atandukanye ari hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi mirongo itatu vy'amarundi ku munyeshure uwo ari we wese. Ivyo navyo ngo bikaba bidakunda ku mashure kuko ataba yaratekanijwe. Abayobozi bavuga ko baca bikora ku bavyeyi mu kurondera ayo mafaranga ariko ngo nabo nyene bayatanga bidoga. Abayobozi b'amashure y'imyuga bamenyesha kandi ko ivyo bihungabanya gukurikira abo banyeshure kuko usanga barashizwe kure yaho basanzwe biga bikanatwara uburyo butari buke kuko abigisha baja kubakurikirana nabo nyene baca basaba ko bakoresha amafaranga menshi yo kwiyunguruza no kuryama. Abavyeyi n'abanyeshuri bo bakavuga ko igihe c'ivyo vyigwa vyo kwimenyereza bita stage bibatwara uburyo bw'umurengera kuko abo bana baba bagiye kubikorera kure yaho basanzwe biga. Aho bakavuga ko amafaranga y'ivyo vyiga vyo kwimenyereza yonyene ari hagati y'ibihumbi mirongo itanu n'ibihumbi ijana vy'amarundi bivanye n'ishure. Impande yayo yo kwimenyereza atangwa abavyeyi bakavuga ko batanga n'ayandi yo kubakotera amazu ayo gufungura ukwezi kose bamara muri ivyo vyigwa hamwe n'amatike. Bamwe mu barongoye ivyo bisata bisabwa ibibanza vyo kwimenyerezamwo vya leta canke ivy'abigenga bavuga ko ayo mafaranga basaba amashure arayo baha abakozi bakurikirana abo banyeshure aho baba bariko barimenyereza. Abayobozi b'ayo mashure, abavyeyi hamwe n'abanyeshure basaba abajejwe gufata ingingo guhagarika ayo mafaranga atozwa n'abarongoye ivyo bisata vyari vya leta canke ivy'abigenga ku neza y'indero kuko ayo mafaranga atanahamwe atekanijwe.
Ahandi hari imyidogo ni mu bitura ivuriro ry'ishyirahamwe ritabara imbabare kwa Rouge mu ikambi y'impunzi Induta mu gihugu cya Tanzania byavuye kuno munsi batavuwe kubera ko abakozi baryo bari bahagaritse akazi basaba kuroswa imishahara y'amezi ane baheraniwe nk'uko amakuru ava yavyemeza. Abitura iryo vuriro bagasaba ko iyo ngorane yotoregwa umuti kugira nabo basubire kuvugwa. N'inkuru ya Jacob Sibomana.
Inkuru ziva mu ikambi y'impunzi y'Induta zimenyesha ko abo bakozi bari batonze ku kazi ariko nta mirimo barangura. Impunzi zaja kwivuza bazibwira ko zoja kwivuriza ahandi batababwiye igituma. Ayo makuru yemeza ko abo bakozi basaba ibirarane by'amezi ane baheraniwe. Iryo hagarika ry'akazi rikaba ribangamiye impunzi zija kwivuza kuko zitaronka bazakira. Umvirizi uyu muvyeyi yari yajanye umwana wiwe kwa muganga asubira inyuma atamuvuje.
Nagimutse ntwara umwana kwa muganga hamwe n'umunani ngo bivuje ritoya risumenwe na kwa Rouge nshitse fasa nasanze yaba ari hanze abakozi yabaje kwivuza batubwira rero ko bo batavura bashobora kwivuza muri NSF bakigeze batubwira igitumi batavura. Mugabo inyuma yaho niho twaje tumenya ko baretse kugura ko bamaze amezi ane badahembwa ngo nicyo cyatumye uno munsi bafata ingo yuko badashobora kubandanya bavura. umbai na kwa gemwe na sefu ni batwakiye kurumba twese ba bachivuga ko bo bakiye abenshi kwabandi nabo ringira ngo akaje simbuza kuma buga matwa sobye kuma buga matwa yugaye base kuvura nabo nyine ntibavyumva basana batarika baravyumva rero urumba ni bintu bishide amagaya shumungora ne abana baraturembeye ko abavyeyi bibungenze urumba ni ngorane
impunzi ziba muri iyo kambi ya Nduta zisaba ababijeje gutora inyishu y'ico kibazo kuneza bitura amavuriro ari muri iyo kambi
ndasaba ko ababijejwe bo tore inyishu ico kibazo gikomeye c'amagaya abantu kugira ngo abavura bashire kuvura hanyuma duheze tuzofaye tubaye
Uruganda rwa radio Inzamba ntituraronka userukishira hamwe ritabari mbabare kwa rujwe ikambi ya Nduta kugira ngo ngire ico bivuze ko mukamenya ko abarundi baba 70,000 baba muri iyo kambi ya Nduta
amakuru yahavuye adushikira avuga ko ayo mafaranga bariko barasaba bahavuye bayaronswa ku mugoroba kuri uyu wa mbere nyene n'abanyezamu bane bo kuri iyo vuriro bari bafashwe n'igipolisi imbere y'umutaka bahavuye barekugwa Amakuru twateguye kwashikiriza kuno wa mbere tuyarangirize makuru ajanye n'inkino umugwi wa Flambeau du Centre niwo watahukanye gikombe ciganwa juno mwaka umupira w'amaguru iyo nsinzi yabonetse ku munsi wa nyuma w'ihiganwa muri basketball naho kuno w'Imana niho hasozegwa inkino z'umunsi wa kabiri w'ihiganwa Idonido na Alexandre Nyunge
ku munsi wa nyuma w'ihiganwa niho byose byadadanuka hagati y'imirwi ya Atletico New Oil Bumamuru na Flambeau du Centre zose zashitse kuri uwo munsi zishobora gutwara igikombe imuyinga Flambeau du Centre yatsinze Atletico New Oil ibitsindo 2-1 ariko uwo mugwi wategerezwa kurindira ibiva mu rukino rwahuza Bumamuru na Messager Ngozi aho Messager Ngozi yatsinze uwo mugwi wo mu ntara ya Cibitoke ibitsindo 2-1 Flambeau du Centre ibona gutyo gutwara igikombe ahimuyinga rero karakamwe mwe ntangere ku bakunzi b'uwo murwi ari ubwa mbere utwaye igikombe cy'u Burundi mu mupira w'amaguru iryo higanwa rirangiye rero imirwi ya Royal FC Rekoko na Flambeau de l'Est imirwi yose yo mu ntara hagati mu gihugu ikorokeye mu cicaro cha kabiri imirwi ya Interstar Tigre na Magara Young Boys niyo izoyisubirira ikazokina mu cicaro ca mbere mu mupira w'amaguru kandi mu gisata c'abigeme inyuma y'inkino zitandatu imirwi ine inganya amanota ikaba ifise 15-18 iyo nayo ni La Colombe Inyange Buja Queens Fofira na PVP Buyenzi ivyo vyerekana ko ihiganwa ry'uno mwaka uzoritwara azoba yarikoreye muri basketball naho kuruno w'Imana niho hasozerwa inkino zo ku munsi ugira kabiri w'ihiganwa rya Viva Basketball League kuri uwo munsi Jimikana yatsinze urunani ku manota 82-75 Dinamo yatsinze Aigle Noir ku manota 90-53 Remesha yatsinze Rezipo ku manota 85-72 Tigers nayo itsinda Young Eagles ku manota 68-66.
Nino kuri aya makuru y'inkino duherahereje ko amakuru twari ko tubashikiriza mugire ijoro ryiza mwese.